uyu mwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Uganda, inkangu yaturutse ku musozi wa Muhabura yishe abantu 9 kandi isenya byinshi.
Iyi suri yari nini, yatabye amazu, yatabye amaduka, yatabye imirima, yishe imihanda. Ni ukuvuga n'amatungo n'inka zagiye zipfa, ugasanga ukamenya ko inka yapfuye ari ukubonye amahembe.
Abel Bizimana, umuyobozi w'intara ya Kisoro. Mu Burundi, umufasha wa perezida wa Repubulika arahamagarira ababyeyi gukingiza abana babo.
Hari hageze aho tukaba tugikwiye kumva ko hari umwana n'umwe yasize ubwo bucanco na bumwe kubera ukutitwararika kw'ababyeyi bamwe bamwe canke bivuye ku migwi imwe iterekwa ivyo gucandagisha abana.
Madame Angeline Ndayubaha Ndayishimiye atangiza icyumweru cyahariwe ubuzima bw'ababyeyi n'abana mu ntara ya Rumonge. Muri Burkina Faso, abashyigikiye abasirikare bakoze kudeta bibi mu myigaragambyo kuri uyu wa kabiri, mu gihe umuryango wa CEDEAO uvuga ko uyamaganye. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Uhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguye kandi ugezwa n'umugenzi wacu Aloyiz Bigirimana wiriho.
Mbagize mwiriwe. Muri Afrika haracyavugwa cyane kudeta yabaye muri Burkina Faso. Abanyagihugu bashyigikiye akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi muri Burkina Faso barakoze imyiyerekano ishyigikira ubwo butegetsi ryo ku munsi wa kabiri. Naye ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Ubufaransa hamwe n'ibihugu bibanyi byo mu karere ka Sahel birabandanya binegura iyo kudeta. Igihugu kirongowe n'umuhari wiswe Mouvement Patriotique pour la Préservation et la Restauration, ku isonga ryawo ni Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba. Abantu baharugwa mu bihumbi barahuriye ku mugwa mukuru wa Gadugu n'amabendera y'igihugu berekana ko bashyigikiye abasirikare bafashe ubutegetsi. Bamwe muri bo bari bafise n'amabendera ya Mali hamwe n'ay'Uburusiya kugira bagaragaze ko bifatanyije n'abasirikare bari ku butegetsi muri Mali. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko iyo kudeta ari ikintu kitemewe, avuga ko demokarasi ari ikwiye gutsimbatazwa. Nawe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yariyamirije iyo kudeta, yongera asaba ko perezida yabogojwe arekugwa bidatevye. Tukiri muri ako karere ka Sahel, abasirikari 9 ba Senegal bo mu nteko z'akarere ziri kubungabunga amahoro n'umutekano muri Gambia baraburiwe irengero igihe bari mu bikorwa byo kugwanya abakora urudandaza rw'ibiti mu buryo butemewe n'amategeko. Abo basirikare bivugwa ko boba baranyurujwe n'abaroberi bo mu ntara ya Casamance iri mu bumanuko bwa Senegal. Iyi nkuru itangajwe inyuma y'aho igisirikare cya Senegal kivugiye ku munsi w'Imana ko babiri mu basirikare bacyo biciwe mu gutana mu mitwe n'abagwanyi bo mu muhari Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance urwanira muri iyo ntara. Ibikorwa byo kurondera abo basirikare 9 bataraboneka birabandanya nk'uko igisirikare kibitangaza. Nayo mu ihembe rya Afrika, abaroberi bo mu ntara ya Tigre ya Ethiopia bavuze ejo ku munsi wa kabiri ko basotowe biba ngombwa ko bagaba igitero cya gisirikare mu ntara bihana urubibe ya Afar. Uburongozi bw'umuhari TPLF bwavuze ko kuva mu gitondo cyo ku munsi wa mbere byabaye ngombwa ko bahangana n'abarwanyi bo mu ntara ya Afar bashyigikiwe na leta ya Ethiopia. Ibi bibaye haheze ukwezi inteko za TPLF zitangaje ko zakuye abasirikare babo mu ntara za Afar na Amhara, ahatanguriye intambara yahuje abo baroberi na leta ya Ethiopia mu kwezi kw'11 2020. Ivanwa ry'abasirikare ba TPLF muri izo ntara byari byaratanze icyizere cy'uko intambara igiye guhagarara. TPLF wavuze ko ibitero bigamije guhungabanya ibikorwa byo gutanga imfashanyo n'umutekano mu mugwa mukuru wa Tigre Mekele uri ku birometero 50 uva ku rubibe n'intara ya Afar. Kuyavuga mu yandi makungu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amerika irabandanya kugabisha Uburusiya kuri Ukraine ahecho ku munsi wa kabiri, yavuze ko bushobora gufatirwa ibihano bikomeye harimwo n'ibizotumbera Perezida Vladimir Putin ubwiwe kugatwe. Ni mu gihe abasirikare b'Uburusiya bakirundanye ku rubibe na Ukraine kandi batanguye iyindi myimenyerezo ya gisirikare. Presidency ya Amerika, White House, yavuze ko Uburusiya bushobora gutera Ukraine umwanya uwo ari wo wose. Nayo umutegetsi akomeye wa Amerika avuga ko ibihano by'ubutunzi bizogira ingaruka zirenze kure ibyafatiwe Uburusiya mu mwaka wa 2014 igihe bwigarurira intara ya Crimea ya Ukraine nyene. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson nawe nyene yaravuze kwibihano bizofatwa bizoba biremereye kuruta ivyigeze gufatwa byose. Hagataho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko azovugana kuri telefone na Perezida Putin ku munsi wa gatanu asabe gusobanukirwa icyo Uburusiya bugamije gukora. Ibiganiro kuri iki kibazo byabaye muri uku kwezi ntibyabashije guhwamika iki cyuka kibi, ariko Amerika n'Uburusiya bivuga ko byemeranije kubandanya baganira.
Urakoze abizwi Girimana mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.eshatu akadomo radio acuze wa akadomo com na ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni byo wa radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Uganda inkangu mu karere ka Kisoro yahitanye abantu 9 abandi batari bake barakomereka ndetse n'imitungo yabo irononekara. Bamwe baravuga ko byatewe n'imvura nyinshi yaguye muri ako karere, ariko hari abandi bavuga ko ibyo bitari bisanzwe kubera ko hari ibyondo byaturukaga mu musuzi kandi ko haguye imvura nke. Inkuru irambuye Ignatius Bayizi.
Nubwo imvura yari yaguye, umukuru w'akarere ka Gisoro Abel Bizimana avuga ko itari nyinshi ku buryo yajaga gutera impanuka nk'iyi.
Masaha y'umugoroba nk'isaha imwe ibintu bimeze nk'isuri byavuye mu kirunga hejuru, maze bitema amazi ndetse ahubwo biza ku rwego rw'umuvuduko na volume nyinshi bigwira amazu ya Spring Center yitwa Gasiza anyarusiza muri Gitenderi. Hariho umuryango w'abatwa ubavugina ibyo bikintu bimeze nk'isuri biraza kiraramo muri abo batwa. Kigira abo cyicamo abana babiri b'abanyeshuri ba primary. Hari umugore wari uvuye guhaha biramwica bimutesha umwana we na umwana bimutanye nawe ariko bose bapfuye biramutembana. Yari amabuye manini cyane n'ibyondo. Nyuma yaho twageze ahandi hantu aho muri Rukeri haje kuba urugo rwari rurimo abantu bagirenze bane.
Wakeka ko zaba ari ingaruka z'imiterere y'uwo musozi dore ko uhereranye n'uwa Nyiragongo muri Congo ukunze guturika.
Mfite n'ubwoba ngo bindi bintu byaba biturutse kuzimu kazavamo volcanic activity se nangwa earthquake, kuko ibi bintu abantu baturiye hariya bavuze ngo ntabwo bari bakabonye ibitaka biza by'ibyondo bitazanye n'amazi kandi n'imvura itaguye.
Bivuze ko ari nta mvura
yagwengeye cyane itateraga ibintu bimeze nk'ibyo. Kandi ikindi imisarani
Bizimana yanatubwiye ingaruka zikomeye ibi byateye aho muri ako gace k'Inyarusiza.
Iyi suri yari nini, yatabye amazu, yatabye amaduka, yatabye imirima, yishe imihanda. Ni ukuvuga ngo n'uyu matungo n'inka zagiye zipfa ugasanga ukamenya ko inka yapfuye ari uko ubonye amahembe.
Abantu bamwe mu baturage baho Inyarusiza hafi n'ikirunga cya Muhabura aho iyo mpanuka yabereye.
Ndari ndi mu nzu imvura irakeka iragwiragwa imvura igiye guhita ihitira gakeya ntagiye kumva ndumva umuzigo ziri kuri guhorera kuri guhorera ndambagura ngo ni gusikira umwana wa mbere maze kumugeza muno gwakabensubiyeyo vura nago urakubita nanje kugubita nasubana garuka nabana n'abana batatu n'umugore wa kane gwakwemwe go turi batatu hapfuyemo babiri kamwe nakuzukuru undi n'umuhungu wanjye
kandi yarakiri mu nzu ubu bari bakiri mu nzu hano byabaye nk'ibibaguyeho bakiri mu nzu bakiryana ubwo umugore yasohotse ari kwiruka n'umugabo we mu gusubira mu nzu kureba abana inziba yahirimye batari baramura abantu uwo mupfanye n'umwana w'umwe n'abandi bana babiri undi muturanye nawe utuye hano
uyu mukuru w'akarere ka Gisoro navuga ko ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje kandi ko mu bapfiriye muri iyo mpanuka hari harimo n'abaturage b'igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda
ariko habonetsemo n'abanyarwanda bidusaba kubahamba mu itaka rya leta rero bivuga ngo babaye bazakenerwa n'abavandimwe babo mu gihe kiri imbere ubwo zabirekaho twabashyize babajyane
so bivuze ko bari baje gusura abavandimwe babo bari baje kubasura
nk'abakozi ngo ni season yo gukora nko guhinga nangwa gusarura
umusozi wa Muhabura waturutsemo ayo mazi menshi uri ku mupaka w'ibihugu bitatu Uganda u Rwanda hamwe na Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi usurwa cyane n'abakerarugendo Ignatius Sibahizi ijwi rya Amerika Uganda.
Mu Burundi kuri uyu wa kabiri hatangiye gahunda y'iminsi itanu yo gukingira abana bagera hafi kuri miliyoni ebyiri indwara ya gasama. Iyo gahunda irareba abana bafite hagati y'amezi icyenda n'imyaka ibiri. Umufasha mukuru w'igihugu Madame Angeline Ndayubahanda yishimiye arahamagarira ababyeyi bose kwitabira iyo gahunda bakaramira ubuzima bw'abana babo. Inkuru irambuye Eloge Wilika neza.
Mu ntara ya Mwenge mu manuka bushyira uburengero niho hugururiwe ibirori byo gutanguza iseke zajyahariwe gukingira indwara z'agasama hamwe n'indwi wa magara meza y'abavyeyi n'ibibondo. Angeline Ndayubahanda yishimiye umutambukanyi wa President Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa yavuze ko atagihugu gishobora gutera imbere abana n'abakenyezi badafite amagara meza. Yahamagariye abatware ku mitumba mu makomine n'intara n'abanyagihugu bwabo kwitwararika kw'abakenyezi bose n'ibibondo begwa ni programme atanu umwe yasigara inyuma. Yinginza abavyeyi kudafata minenerwa yisekeza amenyesha kudakingije umwana bamwatse uburenganzira akongera akaba muhemukiye be n'urunganwe rwiwe.
Nk'inkorora ya kanira variore, ibigoga, ubukangwe, n'izindi. Ako mbuze indwara zikingwa hakoresheje urucanco, nago mbasubire nyirakamo, abavyeyi mwese, hari uburenganzira bwa kiremwamuntu gufata urucanco. Hari hageze aho tutari tugikwiye kumva ko hari umwana n'umwe yasivye urwo rucanco na rumwe kubera ukutitwararika kw'abavyeyi bamwe bamwe canke bivuye ku migwi imwe iterekwa ibyo gucangagisha abana kuko uretse ko umwana abahemukiwe n'abo mu kibana nabo nyine
umushinganje w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sivinze Imana asigura ko abana bazohabwa urucanco rukinga gasama n'indwara ya rubeole bafise hagati y'amezi icyenda n'imyaka itanu abandi bazokingirwa n'abakenyezi bakiri mu mezi ya mbere y'agasamo aratanga ibitigirizi yiteze
hazotangwa urucanco rukinga gasama na rubeole tukaba twiteze abana bangana miliyoni 191 94 amama ya vitamine A kugira bakingirwe indwara y'uruhumyi aho twiteze abana miliyoni 218,218 ibinini bya bendazole bivura inzoka zo mu nda tukaba twiteze abana miliyoni 5,142 99,999 ibinini bya bendazole ku bakenyezi bibungenze aho twiteze abangana 314,364
Mfatso Nzeyimana twari ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi yababazwa no kubona indwara ya gasama hari ntara yasubiye kuranda gatamwo kandi inkingo zuzuye mu mavuriro.
Agasama katanguye kwibonekeza buhoro buhoro uyu munsi iyo ndwara itabimaze kugwira mu bice byinshi bigize igihugu. Ikwirakwira y'indwara ya gasama irerekana rero ko hakiri n'uyu munsi abana bataronka incanco uko bitegekanijwe. Ibyo biruko mu gihe leta y'u Burundi atako itagira ngo incanco zame zikwiye mu mavuriro.
Umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uri mu ntara zitavyifatamo neza. Umukuru wawo Jimmy Hatungimana yemeza ko ubu n'abana bo mu ibarabara bazocancwa hejuru yo guhimiriza imiryango.
Hariho n'abandi bo mu ibarabara abo bana nabo nyine tuzoheza tubasange mu bigo basanzwe barimwo hariho abari muri orfelina bya bigo by'abantu bagendana ubumuga abo bose nabo nyine tuzobasanga iyo bari nabarya abanyamahanga dusanzwe dufise hano barafise abana mu ngo zabo naho nyene abanyumba 10 abashefu de quartier naho bimiriwe menyeshe abantu bose n'abatwumva ko ikibanza cha nyuma tukigize indahiro nituzokwemera imyaka yose ko mu gisagara cha Bujumbura ni cha nyuma mu ndero ni cha nyuma mu buvuzi ni cha ntavyo twemera ibyo nakahise
abana bari mu kigero cyo kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 14 hamwe n'abakenyezi bungenze kuva ku mezi 4 nibazohabwa incanco ziko zitangirwa ku mavuriro yose ya leta hamwe y'abigenga hamwe n'ibindi bibanza byatoranijwe ico gikorwa iruhande y'incanco bahabwa n'ibinini bivura inzoka n'amama ya vitamine A vura uruhumyi mu gihe amatohoza y'ibigo mpuzamakungu vyitaye neza y'abana no gufungura neza yerekana ko abana 58% bugarijwe n'indwara zubutse gufungura nabi mu Burundi muri nosekeza hazo bunyigisho z'ukwereka imiryango kwikinjika ifunguro ryuzuye kugira ngo abana bafungure ibagirira kamaro Burundi buharurwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bikingira abana ku rugero rushimishije nk'uko bigaragarira mu maraporo y'ibisata mpuzamakungu vyitaye incanco. Eroje buri kaneza juri Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ibitaro n'amavuriro ku isi hose byahuye n'ibibazo bitari bike kubera ikiza cya COVID-19. Abaforomo n'abaganga babaye bake kubera ubwinshi bw'abarwayi ndetse n'imiti iragabanuka. Byifashe gute mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere? Mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa gatatu turarebera hamwe n'abaganga bayoboye ibitaro n'amavuriro uko babyifatamo. Niba ushaka gutanga igitekerezo cyawe duhe nimero kuri Facebook yacu turaguhamagara. Ikiganiro cyurwa na Frederic Nkundikije. Tugume mu Burundi. Banki y'isi yose yahaye icyo gihugu imfashanyo ya miliyoni zirenga 150 z'amadolari ya Amerika, ararenga miliyari 500 y'amafaranga y'amarundi. Iyo mfashanyo igenewe gukora imigambi yo guteza imbere abatishoboye mu ntara zose 18 z'igihugu, cyane cyane abarundi bataha bavuye mu buhungiro muri gahunda yiswe Mera Nkabandi. Inkuru ya Pierre Claver, hano iyo nkuru.
Amasezerano y'ingabire banki y'isi yose yahaye Burundi yatewe ku mukono hagati y'ubuserukira iyo banki n'umushikiranganji w'ikigega ca leta. Ni ingabire igenewe bantu nikora na cane cane abahunze bariko barahunguka bagashikira mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ibanki y'isi yose ivuga ko badafashijwe bashobora kuba intandaro y'umutekano muke. Bitegekanijwe ko iyo ngabire y'imiliyoni 150 z'amadolari ya Amerika arenga gato imiliyari 500 y'amarundi izofasha mu gukora imigambi izotanga ubuzi kuri abo bantu nikora barenga imiryango 145 mu gihugu cyose, nkuko byashikirijwe na Veronique Kabongo asorokira banki y'isi yose mu Burundi. Iyi ngabire ije gufasha mu byerekeye kuzamura imibereho y'abantu abiciye mu bisata biteza imbere umunyagihugu mu gutanga akazi kuri bantu nikora. Uyu ni umugambi witiriwe Cash for the Job uje gusubirira ubundi wahahora ariko wari ufise uburyo buke waranguwe neza mu ntara zine wiswe Mera Nkabandi. Ubu buryo buzokoreshwa mu ntara 18 zigize igihugu mu mugambi uzoshikira muri iyo nurenga w'abarundi, cyane cyane abariko barahunguka kuko aribo bantu nikora ku mitumba kurusha abandi, harimo no kubaha imfashanyo nk'amafaranga hamwe no kubavuza. Iyo banki yerekana ko ari imfashanyo yemejwe mu mpera z'umwaka uheze, isaba ko hatojamwo kamwana wa mama canke nkunzi mu gutanga ubuzi canke mu guhitamwo abo bana nikora. Wiyumviriwe wemezwa mu mpera z'umwaka uheze, uzoshigikira cane cane abari ku kivi canke abafise utwo bariko barakora gutyo tumere nk'ababasahiriza. Ni nk'umushinge w'iterambere nyaryo rifatiye no kugukingira kiremwa muntu. Twizeye ko ubuzi bwinshi buzotangwa abantu nikora nabo bahungutse nabo baterere mu iterambere ry'igihugu biciye mu gutunga imiryango yabo. Niyo ngabire ya mbere nini ihawe Burundi binatumye ndetse ifashanyo iba nk'isi yose muri iki gihugu irenga muri yaridi w'amadolari y'Abanyamerika. umushikiranganje w'ikigega ca leta Domiciano ndiye kubwayo arashima iyo ngabire yizeza ko izokoreshwa neza kandi ko abanyagihugu bantu nikora cane cane abarundi bariko barahunguka bazohatorera koyokwe mu ntara zose z'igihugu nabo biruko abenshi mu barundi bahunguka bifuza ko bosanurirwa amazu basanga yarabomaguritse kubera bari bamaze imyaka irenga 5 batayabamwo aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya Amerika bashikiye mu ntara zitandukanye nka Kirundo Rugigi na Makamba
twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama
naho bundi ho batatugarukiye ko inzayiza kutwica iradukura hope inzu naduradze ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura iki ni barabe nyine ukuntu nyine bo dufasha
tubata mu kibano no kuri ntangorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa nubura ubisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka sanzwe yarabomotse narashoboye gusanira ikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwariko bwaratabaguritse
natwe tugakoresha yacu maboko tukabumba amatafari bakaduha amabati babadufashije cyane
je mpere nkaho ndashikiye sanzwe ndara kumuva ku muntu umubanyi twa dusanzwe tubana kare ntacyo twikora ko ntacyo bicaruguru bose ni nkabahunguke nta kintu wabaza umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa
hungutse nasenga kazukara tembaga yakanzigemba ngakwamwe wacu nyine niho nduye ntabundi buhinga
ubushikiranganje bw'intwaro yagati mu gihugu ari nabwo bwitaho ikibazo c'impunzi byerekana ko abarundi bamaze guhunguka gushika ubu barenga gato 170,000 kuva mu mwaka w'2017 umugambi wo gutabukana impunzi utanguye ishiramwe HCR ryita impunzi ryerekana ko abenshi bahungutse bavuye mu gihugu cya Tanzania ari naho nubagisigaye impunzi nyinshi z'abarundi muri icyo gihugu hariyo hafi gice c'ibihumbi 266 by'abarundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania mu Rwanda mu Buganda muri Congo na Kenya nk'uko HCR rivyerekana Pierre Clavenio Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tujye mu Rwanda aho umunyamakuru Dieudonné Niyonshenga bakunze kwita cyuma hashane n'umwunganira mu mategeko basaba urukiko rw'ubujurire kumufungura by'agateganyo akaburana ari hanze baravuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko ubushinjacyaha burasanga ibyo bavuga bihabanye n'amategeko bugasaba kubitesha agaciro Kigali Eric Bagira ubusa
Nurubanza rwaranzwe n'impaka ndende kubaburanye bombi uruhande rw'umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita cyuma Hasani rwihari yisahirenga rusobanura inzitizi rwatanze zirimo yo gusaba gufungurwa bya nyagateganyo Niyonsenga n'umunyamategeko umwunganira gatera gashabana baravuga ko mu mpera za 2021 cyuma Hasani yafashwe afungwa binyuranije n'amategeko kandi bikamugira ingaruka babwira urukiko rw'ubujurire ku icyemezo cy'urukiko rukuru ntacyo cyashingiyeho Niyonsenga yavuze ko abantu atazi baje kumufata barangije babuhabo bari kumwe baramusahura ashingiye ku ngingo z'amategeko gatera gashabana yabwiye umucamanza ko iyuregwa burana adafunzwe akajurira akomeza kuburana adafunzwe yibutsa ko amategeko ateganya ko umucamanza ashobora gutegeka kumufata bakamufunga igihe ubushinjacyaha bwabitangiye impamvu zumvikana zikagibwaho impaka n'impande zombi yasobanuye ko ari hame kukurikiranwa burana adafunzwe urukiko rwamubajije niba bahisemo kugizamura nk'inzitizi mu gihe iri mu ngingo bashingiyeho banenga icyemezo cy'urukiko rukuru gatera yasubije ko babishingiraho byombi kuko icyo bakeneye ari icyafasha uwo yunganira akabona ubutabera buboneye yavuze ko kumufuca manza yaramufunza shingiye kukuba cyuma yakomeza kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru ibyo bwabyo bidahagije kuko icyo cyaha cyoroheje gatere yasabye urukiko ko hakubahirizwa amahame y'uburenganzira bwa muntu cyuma ntakomeze gufungirwaho nyirubwite yise mu cyobo cyawe nyine aravuga ko bagiye kumufata batari bafite icyemezo cy'urukiko kandi ko bagiye kwa Niyonsenga urubanza rutarasomwa Maître Gashabana akavuga ko urego yakombye kurekurwa nta yandi mananiza na cyane ku rukiko rw'ubujurire rubifitiye ububasha cyuma akavuga ko iby'inzego z'umutekano zamukoreye zishingiye ku cyemezo cy'urukiko rukuru binyuranije n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono Faustin Mukunzi ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko kuburegwa n'ubwunganizi bavuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko bitagombye kwitwa inzitizi arasanga cyuma n'ubwunganizi bagombye kubitangira ikirego cyihariye mu rukiko rubifitiye ububasha aravuga ko kuba barabishyize mu mpamvu bashingiraho ubujurire bwabo urukiko naho rwahera rubisuzuma nk'inzitizi bwana Mukunzi yikomye umunyamategeko Gashabana n'ubwo yunganira kunyura mu nzira zihabanye n'izo amategeko ateganya umushinjacyaha yasobanuye ko cyuma Hassan atafashwe binyuranije n'amategeko kuko bamufashe bari bafitiye ububasha bushingiye ku cyemezo cy'umutekano Mucamanza yavuze ko umunyamategeko Gashabana agendera ku maranga mutima y'uwo yunganira Mukunzi yavuze ku ruhande baburana rugamije gusebya inzego za leta kuko bavuga ko basahuye cyuma yavuze ko uregwa atari kuburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku buryo yabishingira hasaba gufungurwa by'agateganyo yasabye urukiko kutazaha agaciro ibisobanuro by'uruhande rwa cyuma asubiranye ijambo cyuma yavuze ko impapuro ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko zigaragaza ko yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko zose ari incurano yavuze ko ziriho imikono bamwitiriye kandi ko idasa yavuze ko hari ibindi bikoresho basahuyiwe bitigeze bigaragazwa kuri cyuma avuga ko ibyo bamukoreye ari ubujura Gashabana asa n'usubiza ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko n'umwana ugitangira mu ishuri ryigisha amategeko yasoma inyandiko z'ubushinjacyaha akazitesha agaciro urukiko rwakunze kwihaniza uruhande ruregwa ko rufata umwanya utari uwa ngombwa ubundi rukavuga ko rukwiye guhindura imyitwarire mu cyumba cy'urukiko umunyamakuru Niyonsenga yajuririye igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga ni nyuma y'uko mu mpera z'umwaka wa 2021 urukiko rukuru rumuhamije ibyaha bine byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano kwitirira umwuga w'itangazamakuru gutambamira ishyirwa mu bikorwa by'imirimo yategetswe no gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu kimwe muri ibi byaha cyo gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu umucamanza yakimuhamije atarakiregewe kandi cyarakuwe mu mategeko kuva mu 2019 cyuma n'umunyamakuru wa gatanu mu bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru ku itariki enye z'ukwezi kwa kabiri nibwo urukiko rw'ubujurire ruzafata icyemezo gifungura cyangwa kigumisha mu munyururu umuyobozi wa Ishema TV akabagira ubusaye ijwi ry'Amerika i Kigali
mu mikino y'umupira w'amaguru mu gikombe cy'ibihugu cy'Afurika imikino ibera muri Cameroon Senegal yaraye itsinze Cap Vert ibitego 2-0 Maroc itsinda Malawi 2-1 isaha 10 ku isaha ya GMT Cote d'Ivoire irahura na Misiri Mali ikine na Guinée Équatoriale Hano dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro umfasha kuyabagezaho buri munsi tubifurije umunsi mwiza cyane cyane abakunda ikipe ya Etincelle FC yo mu Rwanda dore umugani uyu munsi uwishimye inturo atera urutoki mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
Vazaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose kwisi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho muri hose muze twumva makuru kuri radio yacu Mudenderwa mudiriri ndagasharishari kashiraga ngo kamazima kano kurimbura ningero tizimba mukirago nibutsinda mashuri maze ndumva ngendo bamicumira gakene ko ahundu mugabo ye ngo basuri ni nkumi mbiri ruko abana na basi
sasa turabazirikana waho muri hose kwisi idori ntasho ibagere ku mutima turi